nzamba
nzambira samirana
Radio Nzamba gato ya kawe turi kuwa gatanu yerekezo rya gatandatu mu myandagaro amakuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru zikurikira Ibiro by'iperereza mu ntara ya Cibitoke bivugwamo umuntu yari yahacikaniye bivuye ku gusinzikarizwa ubuzima wakabaje kwiyongera ku bandi bagera kuri 31 bishwe mu kwezi kwa Mukakaro gusa nkuko biri mu cegeranyo cy'umuhari iteka Mugihe amakungwa ariko arita ku rutare mu gukingira abanyagihugu umugabo wa coronavirus mu Burundi ngo abategetsi atagikozwe biteye bitebuke ngo barashobora gushengezwa imbere ya sentare mpuzamakungu Ishirahamwe mituweli na ryo rivuza abakozi ba leta ryidogera amashirahamwe y'abakozi ateba kwishura ibirarane ibigira ingaruka mu kuvuza abakozi Aya makuru umugambi yashikirizwe na jewe Arisa Kimana mukanya ido nido ryayo
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
dasubiye kuba ikaze murano makuru duhereye mu gisata cy'agateka kazi na muntu hari umuntu yaraye yapfiriye mu biro by'iperereza mu ntara ya Cibitoke inyuma yo gusinzikarizwa ubuzima hari haheze iminsi itatu amakuru atangwa na bamwe mu bakozi b'ibyo biro avuga ko uwo muntu umwidondoro wiwe utashoboye kumenyekana ngo yaciye asohorwa mu gicugu cyo kuri uno wa gatanu aya makuru nyine yemeza ko yahorwa gukorana n'abarwanyi idonido na Josephine Jones Nkunzimana
Uwo muntu yashikanywe mu gasho kigendereza mu ntara ya Cibitoke ku munsi wa kabiri nk'uko amakuru ava muri iyo ntara bivuga akaba yazanyweho n'imodoka ari urongoye igendereza aho muri iyo ntara bamwe mu begereye aho igendereza rikorera ngo bumva guma kubitswa umwanya wose mu majambo yavuga yumvikana yavuga asubiramo ati nta mugambwe ndimwo kandi nta mugu w'abagwanyi ndimwo n'umwe amakuru atangwa na bamwe mu bakozi b'igendereza batashatse kuvugira kuri Radio Nzamba avuga ko uwo muntu yagirizwa ko ari mu bakorana n'abagwanyi bo mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo akanagirizwa ko yaje mu ntara ya Cibitoke gutara amakambi y'igipolisi kugira ngo ategwe kuva uwo munsi wa kabiri akubitwa ntiyigeze agaburirwa yahavuye apfa mu ijoro ry'uyu wa kane rishira wa gatanu nk'igihe cy'isaha icyenda z'ubuca niho imodoka yo mwigendereza mu ntara ya Cibitoke yasohokana ikiziga cy'uwo muntu w'umugabo amakuru ava mu bakozi b'igendereza avuga ko uwo mugabo atigeze amenyekana umwidondoro ariko ko banabujijwe kuvuga ibyabaye abanyagihugu baba ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke bavuga ko muri ako gasho k'igendereza muri iyo ntara hama hiciwe abantu babanje kuborezwa igufa bemeza kandi ko ibiziga byabo bica bija gutabwa mu ruzi rusizi bakaba banegura iyo ngendo kubwabo uwakoze icyaha yoshigwa imbere y'ubutungane aho kwicwa bunyamaso uruganda rwa Radio Nzamba ntirurashobora kuronka urongoye iperereza mu ntara ya Cibitoke kugira atange umuco kuri iryo gandagugu
urakoze Josephine Jean Nkunzimana abantu 31 harimwo abakenyezi 9 n'abana 4 ubarishwe muri uku kwezi guheze kwindwe batanu baraborejwe igufa 20 nabo barahagarikwa bidakurikije amategeko biri mu cegeranyo ca Ligiteka gisohoka burindwe abagirizwa ayo mabi bakaba ari bamwe mu rwaruka rw'imbonera kure rwa CNDD-FDD abamwe mu bapolisi abari mu rwego rw'iperereza hamwe na bamwe mu basirikare n'abajejwe intwaro Ligiteka rigasaba abanyagihugu gusenyera ku mugozi umwe bakima amatwi ababigisha amacakubiri n'ubundi bube gito ibiri muri ico cegeranyo tubibaze Vanessa Muhiteka
ico cegeranyo cerekana ko ku bantu 31 bishwe harimwo abakenyezi 9 n'abantu 2 intara ya Cibitoke niyo ija ubwa mbere aho hishwe batandatu Bujumbura miri iza ubwa kabiri hakaba hishwe batanu Gitega, Karusi na Muhinga hicwa bane bane Kayanza batatu Bururi na Kirundo hicwa babiri babiri Intara za Karusi Bujumbura Makamba Murambya Ngozi Rumonge Rutana na Ruyigi hishwe umwe umwe buri ntara abanyurujwe bakaburirwa irengero y'igiteka yamenye abashika kundwi mu ntara ya Mwaro hanyurujwe batatu Bururi Bujumbura Miri Rumonge Gitega na Makamba hanyurujwe umwe umwe abakorewe amabi afatiye ku gitsina abantu icenda nibo baharuwe intara ya Karusi iza ubwa mbere n'abantu bane intara zikurikira ni Bujumbura Rirare Murambya Muyinga Rumonge na Rutana haharuwe umwe umwe ababuretwe igufa ni batanu batatu mu ntara ya Bubanza na babiri mu ntara ya Karusi icyo cegeranyo kiravuga kandi abahagaritswe bidakurikije amategeko bashika ku mirongo ibiri harimwo n'abakenyezi babiri mu ntara ya Karusi hahagaritswe batandatu imwaro batatu Bururi Cankuzo na Rumonge babiri babiri abagiritswe ayo mabi n'ugaruka rw'imisore y'imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD abapolisi abajejwe iperereza abasirikare n'abajejwe intwaro n'igiteka isaba abanyagihugu kugoma bashize hamwe no kudaha amatwi ababajana mu nzira z'amacakubiri
amakuru atagenda agataya kazi na muntu tuyarangirize mu ntara ya Bururi aho abantu babiri aribo bamaze kurekurwa n'abajejwe intwaro muri komine ya Mugamba ku mutumba wa Mugendo Ndengo mu gihe bari biketse kuba baragize uruhara mu igandagurwa ry'umukenyezi n'umwana wiwe kuri uwo musozi inkuru dushikirizwa na Ben Axera Kana
Amakuru ava mu Mugamba yemeza ko Beatrice Nchuti na Magara yararekuwe n'igipolisi ku mugoroba wo kuri uyu wa kane akaba yaramaze iminsi ibiri afungiwe mu gashoro k'igipolisi imuramba akekwa kuba afise uruhara mu igandagurwa ry'umwarimukazi Regine Niyonkuru n'umwana wiwe bo ku mutumba Mugendo Ndengo Beatrice Nchuti na Magara akaba yazira ko abakekwa ko ubwo bwicanyi boba babanje kunywa inzoga y'impeke iwe umugabo wiwe nawe nyene akaba yarafunzwe kubera iyo dossier ariko wewe ntiyarekuwe amakuru ava kuri uwo mutumba avuga ko uyo mukenyezi yoba yarekuwe bisabwe n'abarongoye uwo mutumba kubera mu rugo rwabo atawundi muntu akuze yarahasigaye kandi adashobora gutoroka uwundi yarekuwe ni muramu w'uwo mugore yishwe azwi ku izina rya Petero Claver Ruvuto nawe akaba yarekuwe kuri uyu wa gatatu ubu hasigaye hafunzwe abantu batanu ku bijanye n'urwo rupfu mukamenya ko umwungere akekwa kuba ari mu baganzaguye uwo mukenyezi n'umukobwa wiwe atarafatwa yaciye ayanyaga abonye bamwiketse ariko agurisha inka zine z'uwo muryango inyuma y'ugo rupfu
inzamba
radio inzamba dutandukira makuru avugwa mu gisata cy'amagara y'abantu abantu amajana 217 nibo ibipimo byo kwigenekezo ya gatatu za kuno kwezi yerekanye ko banduye umugera wa COVID-19 ibyo biharuro bitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bikerekana ko ku bico kiza caduka mu Burundi abantu 17,931 aribo banduye 10 baritsaba imana ibiri muri ico cegeranyo tubibaza Blaise Nijimbere
Muri cyo cegeranyo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko abantu 217 banduye bavuye mu bantu 3,188 bapimwe ni ukuvuga 6.86%. Abo bantu bapimwe mu bibanza 19 bitandukanye ahanini bigizwe n'uturere tw'ubuvuzi harimo ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mu Gatumba ku mupaka Burundi buhara na Congo Kobero na Nyanzarake ku mipaka y'u Burundi na Tanzania mu kiringo cy'iminsi indwi iheze naho kuvigerekerezo rya 2018 ukwezi kw'indwi gushika itariki 3 z'ukwezi k'umunani hapimwe abantu 19,000 6,424 6,636 nibo banduye ni ukuvuga 5.43%. Icyo cegeranyo cyerekana ko kuva igenekerezo rya 2021 z'ukwezi kw'indwi abandura umugera wa corona bagiye biyongera bava kuri 30 ku munsi baja ku 140 ku munsi mu minsi 14 iheze naho nk'uko tubandanya tubikura muri icyo cegeranyo abandura bariyongereye cyane mu kirundo habonetse abanduye 499 ni ukuvuga 226.22% Kiremba cya Ngozi naho handuye abantu 559 ni ukuvuga 28.95%. Kuva uwo mugera wa corona wadutse mu Burundi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko bumaze gupima abantu 426,556 muri abo 7,931 basanze bagwaye 7,345 barakize nayo amajana 569 bari ku miti harimo batatu barembye bagwariye mu bitaro vya Kiremba na Kirundo mu gihe 10 nabo bapfuye.
Abanyagihugu mu ntara ya Muyinga basa n'abadebukiwe no gukurikiza amabwiriza yo kwikingira ikiza cha coronavirus ibite amakenga abajeru gisata camagara y'abantu bene intwaro aho muri iyo ntara ya Muyinga nkuko amakuru avayo avyemeza. Abategetsi bagahimiriza abanyagihugu guhindura ingendo mu gushira mu ngiro amabwirizwa atandukanye yo kugwanya ico kiza. Inkuru tubaza Delicia Kamikazi.
Abategetsi batandukanye mu ntara ya Muyinga baba mu ntwaro canke abajeje amagara y'abantu baratewe amakenga n'inyifato itabere y'abanyagihugu badebutse mu kugwanya ikiza cha coronavirus hanze igihugu mbere n'isi yose muri kino gihe. Ayo makuru akemeza ko abanyagihugu batacitaho ingingo zafashe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu ntumbero yo kugwanya ico kiza. Mu bibanza bigenderwamo n'abantu benshi nko ku bwinjiriro bw'amasoko usanga atahantu hagenewe gukaraba hatekanije, aho binonasi bagashyiraho indobo rimwe na rimwe ugasanga nta n'amazi arimo, hake hari ayo mazi abanyagihugu bakahaca birenganira. Iyi ni ingingo itubahirije ni kuramukanya abantu badakora nako. Benshi bacahana iminwe canke bakagwana mu nda mu kuramukanya, eka n'ingenzi ziyunguruza mu miduga rusange zikaba zaratanye akabando kwambara agapfukamunwa. Abajeje amagara y'abantu bakemeza ko mu ntara ya Muyinga abagwaye umugera wa COVID-19 bariho naho atari umurengera, bagasaba umwe wese kugira gwiwe ingingo zafashe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ca sida mu kwikingira COVID-19.
Leta y'u Burundi ngo ikwiye kunyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu mu kutubahiriza amategeko mpuzamakungu arabibijanye n'amagara y'abantu. Muri iki gihe isi yose ihanganye n'ikiza cya coronavirus, biragaragara ko ingingo leta y'u Burundi imaze gufata mu kugwanya ico kiza zidashemeye na gato. Ibyo biri mu mwihwezo wasohowe kuri uwa gatanu n'urunani Kavib rw'abashingwa manza baburanira imiryango y'abakorewe ibyaha mu Burundi bihanwa na sentare mpuzamakungu. Umushingwa manza Emmanuel Nkengurutse itegeye aturongo y'urunani asigura ko hariho amabwirizwa leta iri kwirirengagiza nko gushiraho amategeko yose ajanye no kwikingira ikiza hamwe no gucandaga abantu kugira ngo babarinde ubusinzikazwa n'umugera wa coronavirus. Uyo mushingwa manza avuga ko ibyo byose bidakozwe leta ishobora kuzobibazwa imbere y'ubutungane. Umviriza umushingwa manza Emmanuel Nkengurutse.
Twihweje rero ingingo leta y'Uburundi imaze gufata kugirirwa banki cyo kiza, hari amabwirizwa leta iri kirirengagiza kudategekanya uburyo bukwiye bugenewe igisata cy'amagara y'abantu mu ibwirizwa rishinga amafaranga leta ikoresha ku mwaka ku mwaka. Mu ibwirizwa ry'uyu mwaka leta yongereje uburyo bw'icyo gisata ibice 20% gusa, mu gihe ibiro by'umukuru w'igihugu ubwo buryo bwongerejwe ibice 40%. Ukaca rero ufata n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka bongerejwe 14.7%. Ucubona rero ku gisata cy'amagara y'abantu leta itacitayeho cyane, kandi iyo bije byakozwe iyo ngwara yaramaze kwibonekeza mu Burundi no ku isi yose. Ikindi leta yirengagije ni gihe cyose iyo hadutse indwara yandukira leta ibwirizwa gukingira abanyagihugu bayo mu kubaronsa inkingo cyangwa injanje, ariko leta y'u Burundi yarirengagije icyo kubwirizwa yitwaje ko inkingo ziriko zirakoreshwa zitaremezwa burundu na OMS. Burundi bukaca buba mu bihugu bitatu ku isi byonyine bidacanje abanyagihugu babo. Ariko ikizwi kandi cyemejwe n'abahinga bose mpuzamakungu n'uko urucanjo ari wo muti urama wo guhagarika ikwirakwizwa iyo ngwara no kurinda ko imara inganda. Irindi bwirizwa twasanze leta itubahiriza ni gufata ingingo zisaba abanyagihugu bose kwikingira kwandura uwo mugera nk'agapfukamunwa, gukaraba igihe cyose mu minwe n'amazi meza n'isabune, gusigaza umwanya n'imibiri w'imetero hagati y'umuntu n'uwundi. Hariho ingingo zafashwe ariko ntizikurikizwa kubera abarongozi bo nyene batazishyira mu ngiro. Birwa barakoresha amanama batambaye agapfukamunwa, amasengero n'uko amasoko ibiro. Irindi bwirizwa leta twasanze itubahiriza muri uyu mwihwezo ni ukudashyira mu ngiro ibwirizwa ryo gusigurira neza abanyagihugu iyo ndwara. yugiye kuraba ingene bavuga leta ivuga ivuga yuko kubera Burundi bwashitse Imana imbere ico kiza kizohava kikahera ariko sivyo kuko yego nivyo Imana no kuyemera ariko ubuhinga nabwo nubuntu bwiza uyu mwihwezo uragabisha leta mu gitofata ingingo zibereye hakaba inganda zitikira leta y'u Burundi irabibazwa imbere y'amakungu kare n'abayigize kugiti cy'umwe wese bakajoshora kubibazwa imbere y'ubucamanza
itegera cy'urongo rwaniko bashingwa manza kavibe ahanura abarongoye leta y'u Burundi gufata mu minwe ikibazo cy'umugera wa coronavirus nk'uko bisabwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijerwa amagara y'abantu ku isi OMS n'ubunyene dusubire twumvirize umushingwa manza Emmanuel Nkengurutse
Rimwe dusaba leta kufata iyo ngwara ya coronavirus n'isuri kufata minene kuko ari kiza gihanze isi yose nk'uko OMS yabitangaje igakurikiza amabwiriza asanzwe ari mu masezerano mpuzamakungu mu guheba ingendo twavuze imbere mbere Uburundi buri mu masezerano ya Reglement Sanitaire International amategeko mpuzamakungu arabi by'amagara y'abantu kandi nayo yaratanze amabwirizwa asa nayo ikindi uyu mwihezo watanze nuko atacitwaze na kimwe cyofatigwako kuko naho igihugu coba carafatiwe ibihano ibyerekeye iby'amagara y'abantu ntibije mu bihano ahubwo ibihugu n'amashyirahamwe bisanzwe bifasha Burundi canke bifasha mu makungu bihamagariwe gutabara mu gutanga imfashanyo yisumbira iki uyu mwihwezo uhanuye leta kandi yuko leta y'u Burundi ariyo yobifata mu minwe ibikorwa byose byo kugwanya iki kiza cha coronavirus ntibibe ibikorwa by'ubushikiranganje bumwe gusa canke by'umugwi kuko leta no kuvuga inama y'abashikiranganje nayo nyene igihabwa igatanga raporo muri parlema n'abanyagihugu bakabimenya nicyo gituma rero ibintu byo kugwanya kino kiza byo kwifatirwa mu minwe ya leta yo nyene ubwayo irongowe n'umukuru w'igihugu nivyo vyoba vyiza niwe wafatwa ingingo zikwiriye kandi bikaboneka yuko izo ngingo zose zava zikakurikizwa mu gihugu cyose
inzamba
ishyirahamwe ryo kuvuza abakozi ba leta mituelle de la fonction publique ngo rirafise ingorane yo kuvuza abanywanyi bayo kuko ngo bamwe mu bakoresha bateba kuriha ibirarane behera n'iryo shyirahamwe ibyo ni bimwe mu byashikirijwe na Anosiata Sendazirasa umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe aho ahamagarira indongozi zitandukanye mu buzi bwa leta kurihira abakozi babo ibirarane by'intererano kugira ngo mituelle iheze itunganirize neza abanywanyi bayo inkuru ya Diane Nkuru Nziza
ishyirahamwe rivuza abakozi ba leta mituelle de la fonction publique muri kino gihe ngo zirafise ingorane y'amafaranga yo kuvuza abakozi kuko ibiharuro vyerekana ko muri ruheshi umwaka uza 2022 bazoba batangiye kwikora mu bubiko budasanzwe bita reserve byamenyeshejwe n'umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe Anosiato Sendazirasa amenyesha ko kenshi bitumwa ahanini n'abayobozi mu nzego batariha ibyarane by'intererano Anosiato Sendazirasa akabasaba kuriha ivyo birarane
by'ukuri umwe turishurwa kugira ngo bene gihugu bashobore kuronka amagara meza bashobore kuvuzwa neza kubera hari nibindi babigoye mituelle dashobora kubandanya ibaho idafise n'uburyo gihambaye bujya no kwemera yuko harahugwaye
Anosiata Sendazirasa akabasaba kandi abaganga bandika imiti kwandikira abagwayi imiti isanzwe iboneka bitagoranye imwe bita generique mu maduka y'imiti bita pharmacie ngo kukwivura cyo kimwe niyo bita ma specialité umuyobozi mukuru wa mituelle akamenyesha ko hariho intumbero yo kwagura mituelle ikakira abanywanyi atari abakozi ba leta
mituelle irifuza ko abanywanyi buno munsi n'abazoza bayihumbira kandi tuko turabikorera mituelle igiye kwitwa mituelle nationale du Burundi harimo yuko mituelle yugururukiye bose atarumwa vuyemo
Anosiata Sendazirasa ivyo yemenyesheje kuri uyu wa kane mu ntara ya Ruyigi aho yariko agirana inama n'abaganga bandika imiti mu ntara zo hagati n'ubuseruko ivyo umuyobozi w'ishyirahamwe mituelle abimenyesheje inyuma yaho humvikanye imyidogo myinshi mu banywanyi b'iryo shyirahamwe rivuza abakozi ba leta mu kuvurwa hamwe no kuronswa imiti baba bandikiwe n'abaganga
Haribonekeza ubukene bw'isima ya Buseko mu gisagara cya Rumonge mu komine n'intara ya Rumonge abariko barubaka amazu ngo ntibagere abacira nayo bamira abanyagihugu bakaba batanguye kwitunganiriza ku nguvu igikorwa cyo kwitanga ku bayikeneye ku magaragaro, bagasaba ko leta yoshiramo intege kugira ngo abadandaza bareke kwikika mu kiza mu kunyegeza niyo baba baronse. N'inkuru dushikizwa na Trifine Kaniwabo.
Umunsi wa kane ntiworoheye umwe mu badandaza bagurisha isima aho mu gisagara cha Rumonge yarayikuye mu gisagara cha Bujumbura. Ashitse hafi isoko nkuru hagati mu gisagara, abanyagihugu baramurahiye ko adashobora gupakurura ngo ashire mu bubiki iyo sima. Igipolisi cyavuye kiyaseruka bikomeye n'agashavu kenshi, abo banyagihugu bati iminsi yose isima iduca mu maso tukayibona, bukeye bakatubwira ko yaheze, watanga amafaranga bifuza bakayiguha. Yindi rero niva ngaha tuyigurira hanyene. Abo banyagihugu bo mu gisagara cha Rumonge basigura ko kugura isima ari nk'ukurondera urumogi. Abayigurisha ngo babanza kuraba uwo bayiha, batamuzi bamwumvisha ko yemeye gutanga igiciro bamusavye, bagaca bamwemerera kuyimushikanira muhira ahari karubakira. Iyo sima ya Buseko igugu hagati y'ibihumbi 32 y'amafaranga y'amarundi n'ibihumbi 35, mu gihe igiciro kizwi na leta kidategerezwa kurenga ibihumbi 26 by'amafaranga y'amarundi. Ubukene bwayo kuzimba kwayo bituma imirimo imwe imwe itaranguka kuko abanyagihugu babishaka, na cyane cyane abariko barubaka. Mu gihe benshi basitiriwe amazu ku mabarabara kubera ingingo y'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, basaba ko abajejwe intwaro boshiramo ingufu maze iyo sima ikaboneka. Andi hoho bafise ubwoba ko imvura yoshobora kugwa bataraheza ibyo bikogwa. Uruganda rwa radio Inzamba ntitwashoboye kuronka consolateur nitunga buramatari w'intara ya Rumonge kugira tubwire ico umuntu haro bariko barakora.
Murakoze mwese mwamuteza abiri, barakoze kandi bagenzanje bamfashije kubategurira ano makuru mwashikirijwe na jewe Alice Akimana. Mugire amahora iwanyu naho butaka.